imuva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara muri za 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Umuyaga nkuba bishitse tukawuronka turonka nkisahimwe urumva re muri ico gihe turonka isahimwe ibintu twakora indwi yose tudasiba tuhadukora isahimwe iminsi biri mu ndwi urumva uruhombo rusharuguma gwinjira uko nyene.
Uyu numwe manyagihugu mu ntara ya Bubanza babeshejeho n'uburinyi bw'umuceri avuga ku kibazo c'amatara ataborohereza mu bikorwa byabo agahombo akaba ari kenshi nkuko muza kuvyumva. Hagati aho ubwinshi bw'impunzi z'abarundi mu kambi y'agategekanyo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo uriko uratandukanya imiryango muti ingaruka nizahe.
Abagore bariko barahukana abagabo nabo bivanye nuko batararonkaho baba kugira abarundi rarasiyo umugore utamuharasiyo ntashobora kwemera kuri umugabo.
Nuko rero izo nkuru zose ziri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ivyo byose nememba nze ndababwire muri make ko bazeje ibikorwa byo gutabara i Londres mu Bwongereza bariko barakora uko bashoboye kugira ngo bakorokore abantu mu nyubako y'igorofa 27 yadutsemwo muriro mu ijoro ryo kuri wa kabiri rishuru wa gatatu. Abategetsi bo ku mugwa mukuru Londres mu Bwongereza bafise ubwoba ko abatari bake mu baba muri iyo gorofa bagifatiweyo n'uyo muriro kandi abatari bake hakaba harimo abana bataratogwa. Umukuru w'ico gisagara Sadika na yavuze ko iryo sanganya rikomeye cyane. Igipolisi c'i Londres mu Bwongereza kigatangaza ko abazimya umuriro bashika ku 200 bariko bararwana nawo barondera nabo barokora bafise ubwoba ko abantu bashobora kwicwa n'imyotsi. Uyo muriro bavuga ko wadutse inyuma gato y'isaha indwi z'agatondo ku masaha yo mu Bwongereza. Abimukira barenga ijana baturuka muri Afrika y'uburengero barimo n'abagore bararokowe n'igisirikare ca Niger mu bugaragwa bwo mu buraruko bw'ico gihugu aho bari abari kubajabukana ku mugabane wa Buraya babataye. Amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryashoboye kuronka kuri no wa kabiri avuga ko abo bimukira batowe bagira bicwe n'inzara hamwe n'inyota kandi ko basanze barakubaguwe basinzikarizwa ubuzima nabo bari barishye amafaranga ngo bashikane i Buraya. Abimukira baharugwa mu majana baje biyongera ku bandi 44 batowe muri ubwo bugaragwa nyene hagati mu kwezi kwa gatanu hamwe n'abandi 44 barimo abana batowe ibiziga mu bugaragwa bw'intara ya Agadez iri mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo vyatumye umwe bwa Buraya burungika umugwi wabajeje umutekano kuri uwe rwa Nigeria na Liberia gutangira abimukira kugira ngo ntibinjire ku butaka bwa Buraya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May n'umukuru w'igihugu cy'Ufaransa Emmanuel Macron bariko barashira ingufu hamwe mu kugwanya amashamwe atumatumana kw'amakuru yorohereza itera byo mukurungika iterabwoba rice ku mihora ya internet. Ni mu gihe ibyo bihugu ko ari bibiri bitarakira murantunga ibikomere vyatewe n'ibitero vy'iterabwoba vyahitanya abatari bake mu bisagara vya London na Manchester, Paris na Nice mu Bufaransa. Theresa May amenyesha ko amashirahamwe akomeye akora itumatumana ko ry'amakuru biciye ku muhora wa internet yadohotse ku byo yemeje byo gukinga iterabwoba mu Faransa. Macron nawe akateraka mu bindi bihugu byo muri uwo muryango na cane cane Ubudagi guhanja ico gikorwa barimo. Mwamenya ko Theresa May kuri no wa kabiri yari mu rugendo i Paris kuvugana na mugenzi we ingingo wofata zo kugwaniriza hamwe iterabwoba ndetse bananayaze no mugambi w'Ubwongereza wo kuva mu muryango umwe bwa Buraya. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abari mu Rwanda muratwumva tankomanzi kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ku munsi wa kabiri w'indwiza mu Burundi niho bitegekanije ko abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro bazokora ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye mu ntara ya Cibitoke kugira ngo aturabire aho imyiteguro igeze Evariste mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
Zifashe gute ku ruhande rw'abanyeshuri kuri iyo myiteguro
Kurande kwa banyeshure bavuga ko bamaze kurangiza umwaka w'ishure muri ndwi tugira ngo twari turangije bari kubakora ibibazo byo kwimenyereza ibyo bita test d'entraînement hanyuma muri iyo myiteguro kandi umuyobozi w'indero n'inyigisho mu ntara cy'Ibitoke avuga ko ibibanza ikibazo kizokorerwamo byo bamaze gutegurwa ni ibibanza 43 ku rwego rw'intara avuga kandi ko n'abanyeshure bazobikora bazaba ku ntonde no kuvuga n'abanyeshure 600 bagizwe n'abiga mu mwaka w'icenda hamwe n'abo mu cumi mu mwaka uheze batashoboye gutora ikibazo cyo kubandanya agisumbuye avuga ko n'abapolisi jana bamaze guharungwa ko ari icyo kibazo haba ku masantre kandi ko barimo nabazo guherekeza kugira ngo gishike aho gikorego
twovuga rero ko no kugwego bw'ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Cibitoke nawe nyene imyiteguro yifashe neza
abanyeshuri bavuga yuko naho imyiteguro yifashe neza batahajeje intonde z'ibyigwa bimwe bimwe aha bavuga nk'igisata cy'ibiharuro science et technologie bavuga yuko ama programme atarangiye bakaba afite ubwoba yuko bashobora kubazwa ikibazo kica kuri kiriya kubyigwa batashoboye kubona mu mashuri
hari ico ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Cibitoke buvuga kuri ico kibazo c'ibyigwa bitashoboye guhera
umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya Cibitoke genda bizi yabwijwe ijya Amerika yuko wewe cyakora ari guhumuriza abanyeshuri akababwira yuko ari kibazo mu bindi akabasaba ko bogenda bafite umutima uri hamwe akabifuriza yuko botora icyo kibazo gucyo intara Cibitoke ngo itagumanya ikibazo yari ifise mu mwaka uheze uko yaharugwa mu ntara zine za mbere
mbega ni kwereka izo ntonde z'ivyigwa zitashoboye guhera nk'uko byari bitegekanije
izo ntonde z'ibyigwa bavuga ko zitashoboye kurangira aha tuvuga nk'umuyobozi w'ishure rya Rukana kabiri yatubwiye yuko icyo byavuye ku bwa mbere ari uko abanyeshuri abigisha nako ibyo byigwa batahejeje kaminuza hanyuma kandi ko ibyigwa ibyo byigwa by'ibiharuro by'ubuhinga ngo ari byinshi cyane ngo bakaba rero batashoboye kubirangiza kuko ari byinshi ari matière nini cyane
urakoze cyane gose Evariste Nziko Banyanka turaza kongera tukwikore ko masaha ari imbere kugira ngo tubwire ibirushirije ibyo tubwiye ikibazo cy'umuyaga nkuba kimaze iminsi kivugwa mu ntara ikibazo cy'umuyaga nkuba kimaze iminsi kivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi gifise ingaruka ku rudandazwa rw'umuceri aho abacuruza bawo bavuga ko bashobora kubura ico bafungura kuko batashoboye kuronka ubuyaga nkuba wo kusya umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Bubanza adutegura ino nkuru
Hano kwibarabara rya 11 cyo kumpanda muri zone Musenyi ya commune Mpanda abadandaza bo kugwego go kuranguza bavuga ko batorohewe muri kino gihe mu bijanye n'urudandazwa rw'umuceri aha ni mu gihe bavuga ko umuyaga nkuba bawuronka isaha imwe rimwe mu ndwi kugira ngo bawusekure ibi bibatera uruhombo runini nkuko umwe muri aba badandaza abivuga
kuko nk'ubu uya nta muyaga nkuba tukironka twaradusekura iminsi yose
kuva kwa mbere gushaka kwa gatandatu imashini dasivye gusekura ariko ubu dusekura kabiri mundwi kandi muri ako kabiri mundwi dusekura usanga umuyaga nkuba bishitse tukawuronka turonka nkisahimwe urumva rero muri ico gihe turonka isahimwe ibintu twakora indwi yose tudasiba tuhadukora isahimwe imisi biri mundwi urumva uruhombo rusha ruguma gwinjira uko nyene inzarira kwica umushere warawurangura uri ngaho oya n'abawusuma barawubura
niyo nzima Merida uyundi muranguzi ku mutumba gifugwe avuga ko atanyungu bakironka muri ugo rudandazwa
ubu mbere hoho mbere birarenze kare twahora turonka amatara ariko ubu nta matara hari haze haza amatara y'isaha imwe isaha zibiri naho ne kararabya gato ku mugoroba mwizoro nta mudiro twigira turonka nta mudiro dufise
amuga ku murango muraro nko muhuza
uza nk'amasaha abiri cyangwa isaha imwe bitegwa cy'umuceri n'ukuri nta kigenda twahombye gose
ibi bifise ingaruka no kubadandaza bato bato b'umuceri aho bavuga ko ibiciro bawurangura ko biguma bihindagurika bivanye n'uko umuyaga nkuba wabonetse uyu tumusanze hari karadandaza ku isoko yo ku Musenyi
urashobora kuwurangura ku ibeyi ntoyi nk'ejo umuntu umunsi ukatiwongera ukaduza ibeyi
kubera
ibiciro biguma biduga
biva kuki
biva kubera abantu benshi baza kuwuhiga ino ku Musenyi nk'ubu uyu muriro urashobora kwirirwa ejo ntuboneke bikaca rero biduze ibeyi kaca turangura ku ibeyi nini natwe tukaca tudandaza kuri iyo beyi tukajya amahera ibiri ibiri cyangwa itanu itanu
ibi biruku mu gihe ba nyine isyo bavuga ko zidakorana n'amamoteri atanga umuyaga nkuba aha bagasaba ko bokwama baronkejwe umuyaga nkuba ku bwako kazi kabo hejuru y'iyi ngorane abarimyi cyo kimwe n'abadandaza bari mu mubabaro w'uruhombo bagize mu isarura ryo muri kino gihe byaturutse ku ruzuba rwatse mu ntara zimwe zimwe z'igihugu harimo n'intara ya Bubanza Diane Ndonse intara ya Bubanza ijwi rya Amerika
Harakoze Diane Ndonse ikibazo rero cumu yagankuba twabwira ko umushikiranganje ubutari n'agataka mu Burundi mundwi iheze yemeje ko mu minsi ya vuba kigiye gukemugwa mu yagankuba ukaboneka ariko umushikiranganje ko memanira kiza yarungira navuga ko igiciro cumu yagankuba kizoca kiduzwa agahamagarira abantu kwitegurira kuziganya umuriro mu gihe bizoshika hishamwe ry'abaguzi mu Burundi abuko rivuga ko iyo ngingo itari kuye gufatwa kwera Burundi buri mu bihugu Kenya cyane gose ku isi iryo shiramwe rigasaba leta y'u Burundi ahubwo gutunganya neza igisata gitanga amatara n'amazi mu Burundi Régie des eaux kugira ngo amafaranga rironka akoreshwe neza Nari nabiciye ku masonga gato impunzi z'abarundi ziba mu bibanza by'agategekanyo byo mu ikambi ya Rusenda muri Kongo zisaba ishami ry'umuryango wabi ishami rya ONU gita impunzi HCR kubaronsa amazu kugira ngo bashobore kubaho neza ni mu gihe bemeza ko ubuzima bwabubakanye buri ko butera busubira inyuma kubera ko batabana bikwiye inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
Mujimbo wari mpunzi za barundi urushaho kuba mwinshi mu makambi y'agateganyo ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ko mu nkambi ya Kavimvira Sange ndetse na bimwe mu bibanza by'agateganyo byo mu Rusenda niko izi mpunzi zigenda zihura n'ibibazo zo kubura amazi yo kubamo ibi akaba aribyo bituma usanga abagabo n'abana b'abasore barenga 108 baba bacumbitse mu gihangare kimwe mu gihe abagore n'abana bato nabo bari mu bindi bihangare bityo bigatuma bashakanye batabonana bamwe mu bashakanye bagize icyo bavuga kuri iyi gahunda y'ukubukubi nabo bashakanye ahanini itegwa n'ubuke bw'amazu abari mu nkambi y'agateganyo
twebwe ingorane dufise n'ukubera abagabo bacu tubarabuko nyene uva ntidushobora guhura nabo kuko nta mwanya tubironka kuko hari ntibibitwene batwemerera ko dushobora kubarana nabo cyo gituma rero cyo tukira umuntu abo kwiwe cyo gituma tuvuga ati nta mahoro dufise kwagira abana dusa n'abantu twogarana twebwe tubwira ngo turindire nta mazi
kubisanga ico tubona twega barifije tubona ko mwotworohereza bakabaha izo bakabasohora kugira baje mu mazi yabo je mugabo wanje ntitubana tubana kubira nyene uko nyene haheza amezi atandatu tutari kumwe tubana aho nyene mu bihangare tubonana uko nyene turihangana nawe twe bigenza gute kandi tukiri mu bihangare twarakivuze baduha amazi yacu bakanga ngo dufise umuryango munini tije bamwe baza baramaze kuronka amazu ariko bariko barababwira ati babashyire muri ayo mazu babasohoreye ntibemera ko bobahereza ayo mazu bamwe bavuga ngo bafise amatayi menshi ariko hari ubafise itayi nyinshi akaba yarose inzu niniya nk'inzu irimo ibyumba bibiri na saro bakacabanka kumusohora ngo canke nkirimo inzu zibiri bakacabanka kumusohora ngo none ngo afite umujyango mwinshi ngo bategerwa kurindira ngo bamuhinze zibiri
kuba izi mpuzi z'abarundi hari zimaze amezi atandatu mu ngambi z'agateganyo hari ingaruka zigenda zigaragara uko bwije nuko bukeye imijyango y'abashakanye kuko twabisobanurira nsaba yandi Remy impunzi y'umurundi maze amezi atandatu mu ngambi y'agateganyo
abantu benshi bariko barasambura abagore bariko barahukana abagabo nabo bivanye nuko bataranwaho baba kugira barondira rasiyo umugore utamuha rasiyo ntashobora kwemera akuru mugabo sise muri kado transite mukavimvira mu kwezi kwa mbere tariki imwe gushika ubu ntabwo ndigera mbona umugore wanje ameze gutyo
iyo bashije bakubwira gutyo
iyo mbajije bambara uko ari kurindira ahubwo nta nitetesigano numpo yo
nubwo iki kibazo cyo kubona amazi yo gucumbikira amizi impunzi kitaraboneka umuti hari izindi impunzi ziba mu kiwanza cy'agateganyo cyo mu rusenda zivuga yuko zigifite ibibazo byaburiwe umuti ibibazo bishingiye ku mirire n'ibikoresho by'ibanze ababyeyi bifashisha bari mu ngo
muri akete bayeho nabi na byo kurya turonka nkuko bikwiye dusinyira umuceri bakaduha ubugari iminsi yose nta muceri twigira turye bawuduhaye naho rimwe emwe babikuyeyo nanje ubu ndamaze amezi ane ndahabyariye nta n'ikintu na kimwe baramfasha umwana ndabuze umuzi wo kumwambika umwana nta mavuta umwana ntaki urumva uburago badupokeje bwaduhereye
usibye impunzi z'abarundi ziba mu makambi y'agateganyo ari muri teritwari ya Fizi na Uvira inkambi yo mu Rusenda ikaba icumbikiye impunzi zirenga 28,000 Vedaste Ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo mu gihe rero hamaze iminsi havugwa ibibazo bitari bike bifatiye mu gisata cindero mu ikambi ya Nakivale muri Uganda hari umwizero mu banyeshuri b'abarundi bahungiye muri iyo kambi umwizero ugaturuka ahanini ku ishure ry'imyuga riherutse kubakwa rishobora kwakira abana batagize amahigwe yo kubandanya amashure asanzwe uretse ko batazi icongereza boroherezwa muri iryo shure n'amahera y'ishure basabwa ntavuna cane Leonce Niyongabo niwe tubaza ino nkuru
Vocational Training Center ishure ry'imyuga riri Kabahinda mu kambi na Kivale muri Uganda iryo shure risohora abana bize imyuga nko gukora imiduga, ugusuka imishatsi y'abagore, ugukora amatara, electricité, ugusudira, ukubaza, uburimyi, ugukora amamashini nyabwonko n'iyindi myuga myinshi. Abana biga muri iryo shure bari mu mice yose y'impunzi ziba mu kambi na Kivale, bene agataka badasigaye inyuma. Ku barundi rero iryo shure riraborohereza nkuko uyu munyeshuri abyigana.
Kewe narakontroye nsanga iyo ugiye kwiga icyo bitwa mu gifaransa ansinima generale bisaba yuko bagusubiza inyuma kubera iki ingorane y'ururimi rw'icyongereza twigisa ikirenga nk'abantu bavuga ikirundi mugabo ugiye kwigisha ry'umyuga kubera ko tuba tuzi ururimi ruke na teori twiga cyo twiga pratique
no kuvuga ubu rero rwa rurimi ntago mukoresha
ururimi turarukoresha tukavuga duke yitwumva na ibyo tutumva naho tukareka tukarabisha amaso gusa
mbega mwiga igihe kingana gute
twiga igihe gitoye cyane nk'ubu twatanguye umwaka mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatandatu tuzorangiza umwaka
iryo shure rimwe kandi uburaro ababikeneye kandi babifitiye uburyo baguma mu ndaro eka no kuriha amafaranga y'ishure bararekuriwe kuriha ibice bice naho nyene rimwe na rimwe bishika bikanka kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi
urariha igice cy'amafaranga wasabwe hanyuma maze kukiriha hakaba icyo biyita kuzozura rihabuke buka ayo mafaranga kugeza uyakwize mugabo birashyika umaze kuri icyo gice bikanka uhitamo kuyaheba kuko atabundi buryo ubufisi bwo gusubira gutanga ayandi asigaye
abo banyeshuri rero bizera ko hazogera gutaha bafise ubumenyi butari buke mu by'imyuga
turashima kuko tufatiye wiga nka mekaniki ukagenda uzi gukora umuduga no kuwutwara urumva yuko ubu buze umwuga cyanke ukabuzi gusudira cyangwa kwesitara amatara ubu bizi cyane twe vraiment niyo advantage tubona dufite
ikibabaza ariko nuko abatari bake mu Barundi ayo mashuri y'imyuga naho bo baba barayatanguye baheza bakayacira hagati uyu mugenzi wabo akabasaba ko nyabuna bo kwijukira ayo mashure bakavavanura no kwirirwa barazerera mu ikambi
mu bisanzwe nta kuntu babyitabira kuko nubwi no munsi yeje ntasubirayo kuko n'urugendo ni runiniya hari ukuntu usanga nk'abana b'abakobwa honyine bibagora no kumva ururimi nka twebwe abahungu tuba twiyemerana gatoyi turagenda tukagerageza mugabo nk'abakobwa vraiment birabagora cyane abana bari ngaha fati b'abarundi batariko bariga icyo no batera hako birirwe barajya kuyerera mu mabarabara kandi aho kwiryo shuri hari imyuga imyuga iranatandukanye kandi myinshi yoroshye bashobora gukora nuko borondera uso dufaranga dukenewe bakaza tukivadikanya nabo tukaza kugenda kwishuri kuko iyo ugenda kwishuri muri kumwe nabandi bantu benshi urashishikara kugira ngo bazoronke ubumenyi nubwo basubira mu bihugu baje bavamwe kugira ngo bagende bafise n'ikintu bazoshika bakora muri cyo gihugu wabo
eka kandi n'uyu murezi ahamagarira abana b'abarundi kwijukira ayo mashuri y'imyuga kuko avuga ko ari ngira kamaro
no kuri ni ishuri ifasha cyane gose kuko ngiye kuriraba n'ese abanyeshuri bake kandi ibikoresho birakwiye ibikoresho birakwiye bagira pratique zikwiye bafise indi mugira mu pratique basa mu modoka bakoresha bafise ibintu bitari bikeneye no kuri no kugira yuko to systeme éducatif Uganda ifashe neza cyane gose
musanzwe muri abarezi n'ugwaruka bwo barundi kuba uki kwiga maguru kugira abo bitakunze ko baja kwiga muri z'enseignement général mu babwira iki kugira bijukire n'imiburi biraho bashoboye no muri iyo myuga
no babwira yuko ahubwo ico wakora bugira indero bakubaha bakisonera bakurikize indero twebwe abarezi manuro tubaha bageze bakagenda bakiga imyuga no kiyo myuga rwafashe cyane gose no kumenyesha ko ngaha mu Uganda no kuri urupapuro rwaho ari diplome ama certificate batanga aba afise ingufu cyane gose kuko indonga mu Rwanda itunganijwe neza tuzabagira kamaro bazoya bagibanda ni gihandi cyasubiye mu Burundi tuzabagira kamaro no bahemeza kugenda kwiga bakiga imyuga itandukanye bagaheza bakungura ubumenyi bakaba mu ntazi mwagaheza bakungura ubumenyi
kuri iryo shure rero abanyeshuri bagize imana bakamenya bafise amanota meza baba bafise amahirwe yo kubandanya mu kindi gice cy'amashuri yisumbuye y'imyuga eka mbere bakanashobora gushika no muri kaminuza. Leonce Niyongabo inakivare muri Uganda ijwi rya Amerika.
Unaoni wa mwanya wahariwe ikiganiro cy'amagara y'abantu abana bagera kuri 53% kwijana bari munsi y'imyaka 5 bo mu ntara ya Rumonge nibo bashizwe ahabona muri uno mwaka n'intara y'ubuvuzi ko bafise ingwara zifatira kugufungura nabi nka kwashi ivyo bitigiri bigashobora kwiyongera bitewe n'uko abavyeyi batarijukira gupimisha abana mwene iyo ngwara hakiri kare mutinone mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge babivuga kwiki babona kwicihutirwa kugira ngo abavyeyi bitabire gupimisha abana babo ku bwinshi ari cahe ido nido mu kiganiro Alain Yves Irankunda yagiranye n'urongo intara y'ubuvuzi ya Rumonge muganga Jean Claude Ndikumasa.
Ingwara ya kwashi niyize imbere muzibangamiye abo bana bo mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge. Amakuru duhabwa na muganga Jean Claude Ndikumasabo ayirongoye akavuga ko abo bana bava mu burere bugiza hanini komine Buyengero kunzwi n'ibice 8 kwijana igakurikirwa na komine Muhuta kuri 5 n'ibice 5 kwijana. Muganga Jean Claude Ndikumasabo akavuga ko ukwibonekeza kuyo ngwara ikomoka mu gufungura nabi kuva hanini kukutamenya ko abavyeyi gupimisha abana kare
warazi gufungura nabi bita kwashirukoro canke marasi mu gifaransa gasanga haba kiciyumvira uko batihutira kuza kurabisha abana benshi ntarabimenya yuko zipimwa ariko twagumutabwire ko zipimwa uretse ko ku mavuriro mato mato zipima ibipimo byo kukuboko bihaza bikerekana ko umwana akomeye canke afise ingorane zo gufungura nabi. Hariho n'ubundi buryo bwo kurondera icyo twakwita mu gifaransa ideme cyangwa mu kirundi ubuvyimbe buvuye ku ngwara zo gufungura nabi akenshi bita kwashyurko. Nizo farmasiste yago barafise n'impapuro baheza bakuzuza mu gihe basanze umwana afise izo ngorane.
Abo baremesha kiyago basanze afise iyo ngwara bica bigenda gute?
Baraheza bakamuzuriza urupapuro akajana kwivuza uriro rito ikaheza bakasubiramo kuko umuremesha kiyaga ashobora kuba yihenze basanze yihenze bakasigurira umubyeyi basanze atihenze naho umwana agaheza agakurikiranwa mu bijanye n'ifunguro.
Nk'uko uyu muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge ashishikara avuga nuko muri iyo ntara ubukene bw'amavuriro ari nzitizi ku bavyeyi bipfuza gupimisha abana babo ikaba ifise amavuriro atarenga 8 ashobora gukurikirana abana bafise ingwara ya kwashi iri ku rugero rwo hejuru. hejuru. Muganga Jean-Claude Ndikumasabo akavuga ko ivyo bicintege abavyeyi na mwarija batanazi n'ibimenyetso nyezina z'iyo ngwara.
Umwana basanze yuko yotegereje kuza kwivuriro basanga ko yari kure ntaheza ngajeyo. Imisozi yacu yo mu ntara ari imisozi miremire aho usanga kujya ku mavuriro biheza bikagorana.
Amagara y'umwana acagwa mu mporero
araheza kugira ingorane basanga n'ubwonko bafite ibyo bwabuze yanagira n'ingaruka haba mu mashure yiwe cyangwa mu kwiga acagira rotado croissance psychomotrice ngene yigenda cyangwa n'ibijanye n'ingene mu biri usanzwe ukora mu bijanye n'ingufu.
Kugivyo muganga Jean-Claude Ndikumasabo agasaba ashimitse abavyeyi kudafata minenegwe amagara y'umwana na cyane cyane mu bijanye no kumusuzumisha kenshi.
Uri umuvyeyi naho taba uzi ibiharuro urashobora kubona ku mwana yonze ashobora kubona ku mwana atari karakura neza mu biro ugasanga yazinjye inda canke yavyinje amaguru canke tuboko canke ugasanga umushatsi uri kurahishira n'ingohe ziriko zirahinduka nacyo gituma boca baja ku mavuriro kugira ngo babarabe.
Nta kindi bakoraga muganga
birasaba yuko umwana ku ngwara iyo ariyo yose agwaye yoheza akaza kwivuza bakamuvuza hakiri kare.
Mu gihe biboneka ko abavyeyi bakiri inyuma mu bijanye no gupimisha abana ingwara zo gufungura nabi, abajejwe amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge babona ko inguvu z'uburyo zikenewe kugira ngo icyo gikorwa cyo kumvisha abavyeyi akamaro kavyo kibashikire mu mihana. Aha muganga Jean-Claude Ndikumasabo atera kamo avuga ati:
"Ifashanyo zifashije ku buryo zirakenewe na cyane cyane ubujanye no kwigisha bene igihugu kugira ngo bamenye ingene bashobora kwifata mu bijanye no gufungura hamwe n'ibijanye mu kuvuza abana. Ibyo birakenerwa yuko dushikira neza ayo mavuriro canke abakozi bahashika byoroshe.
Aya mavuriro wumva akiri make yoyo ntagikenewe
nayo nyene yokongerezwa ko umwana wese agize ingorane aheze avugwa hakiri kare indwara itaramusinzikaza. Bigakenerwa nuko n'abaremesha kiyago basanzwe bafasha bagira agashiru kabute kugira ngo bamizeko kuko atagashiru kabute nawe nyene haragira igihe usanga kumbure badebukiwe.
Ikindi uyo muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge asaba nuko mu gihe byoshoboka ku buryo buboneka n'abanyagihugu bakuze bosuzumwa ingwara zo gufungura nabi. Ivyo akabivuga uko mu gihe amatohoza yakozwe n'ubuvuzi muri iyo ntara yemeza ko hoba hari ibimenyetso by'uko badafungura neza kandi bikwiye mu ntara ya Rumonge. Mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbarijewe ngwa y'amaso banambabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbarijewe ngwa y'amaso banambabarira. Nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye, mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi zitandukanye. Byo bikazana injyane mu bihugu no mu miryango, bigatuma abana bawe tubana tutumvikana. Mana tumbure nice wengana n'ubumuga bw'amaso, baba mbona ibinuma fyisa bibi kandi ari fyisa. Acira urubanza bona tegereza kurucira, nimbara uko bimeze mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbara jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbarijewe ngwaye amaso mana mbabarira. Nabonye abantu bica abandi kandi batabajya, mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi.
Nuko nshuti bakunze akaba ari no ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara yacu. Uno munsi yakoze Macbill ya Bero na Ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Diane nahaze ni jenda batunganiriza ikiganiro iwanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Reka ndabahisangoje ejo nkaho twahereye, ariko rero ndabasigire kano karirimbo ka Issa Jamal Yoya ngo ivyo yabonye bimwe mu vyo yabonye ateri vyatsi ni gucira urubanza ngo abo tutabwirizwa kurucira. Akaririmbo na ka Jamal Yoya.
ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari je urwaye amaso mana mbabarira nabonye ibintu byinshi sinobivuga byose mana nabonye biziko badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyi yatana kimwe batazi ni we waturemye kerageza udutahure mana ivyo nabonye mana